mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi iganiro vy'ijwi rya Amerika ni Samira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe mu biganiro vya rino genekerezo muri ya 18 muri kumera je Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya
udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo ugasanga abandi banyeshure baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye
imvura igoye dusanga mu ishure dusanga tuma turiga tutanguye gutotora hindura ibibanza mu bishya nshobora kwigisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure kusanga ntibiga neza.
Uyu aba ni bamwe mu banyeshuri bo kuri lycée communale ya Gisagara iri muri commune ya Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo mu Burundi bavuga ku birasi bigiramwo umwaka w'ishure mushasha ugiye gutangura bitarasanurwa. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ku mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Ariko imbere iyo nkuru nje ku masonga n'izindi ndabafitiye harimo politike yo mu Rwanda n'iyo mu Burundi mbanze ndabwire muri make ku mushikiranganje wo kwivuna abansi hano muri Leta Zunze za Amerika. James Mattis amenyesha ko Amerika itigeze ihindura umugambi wo kuganira na Korea ya Ruguru ni nyuma yaho Perezida Donald Trump atangaje ko kuvugana bitakiri inyishu. Ivyo rero James yabivuze mu gihe yariko arishura ku bibazo kijanye n'ubutumwa bwatanzwe na Perezida Trump buciye ku rugaga rwa Twitter mu gitondo cy'uno wa gatatu ku bijanye n'ibitero vya misile balistike Korea ya Ruguru iheruka gukora mu gihe abahinga bavuga ko abategetsi bakoresha imvugo zihushanye. Sarah ajeje kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Trump yavuze ko atagihushane na kimwe kirimo kandi ko abantu bibaza ko Perezida Trump ariko aravuga ku bijanye no gukoresha inguvu za gisirikare tubikora atisunze abantu bamwe bamwe harimo General James Mattis abategetsi mu gisirikare cy'Amerika n'abandi. Benjamin Netanyahu umushikiranganje wa mbere wa Isirayeli yagirije imenyesha makuru mu kuvuga ko bimuremenhaniriza amakuru ajanye n'amatohoza yo kurya ibiturire. Netanyahu yabwiye abanyuranyi biwe kuri uno wa gatatu ko inkuru z'ibinyoma zagwiriye akavuga ko atayindi ntumbero atari ukumwagiriza ibinyoma no kumudemeka inkoni ishushe. Gusa Netanyahu aregwa kuba yarakiriye utuganuke tw'abatunzi mu buryo butabereye hamwe no kuba yaragerageje gukoresha amategeko mu ntumbero yo kwima isoko bamwe ariha abandi. Ibyo birego byose Benjamin Netanyahu arabihakana yamara ntibimworohiye muri kino gihe wahoze ari umuyobozi w'abakozi havuga ko yiteguye gutanga ibyabona kuri ibyo birego bimuriko gucyo ubutungane bwikorera. Tugarutse aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko iriko irakora amatohoza ku bitero vyahitanye abanyagihugu bikozwe n'indege za gisirikare ca Afghanistan nk'uko vyatangajwe n'umwe mu basirikare. Ibyo bitero vyatangaje kuri wa gatatu indege z'ingwano za Amerika zarasa ahari abarwanyi b'abataliban aho bari binyegeje mu buseruko bw'igisagara ca Logar. Abanyagihugu bo muri ako karere babwiye amenyeshamakuru ko ico gitero cahitanye abantu 20 harimwo abana n'amakenyezi. Yamara abategetsi wa Afghanistan ntibemeje ko haraba hasize ubuzima. Abategetsi bakavuga nyabuna ko abantu bashika ku 10 aribo bakuwe muri ako karere bakomeretse cyane bajanwa mu bitaro aho bagiye kuvurirwa. Radiju ya Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kubatwumva muri kugataka ku Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumva iganiro vyacu muce ku rugaga rwa internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio@vwa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VWA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ingire mwiriwe perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame hayejeje gushikiriza ijambo leta nshasha yaraye ashinze nyuma yaho atanguye kurangura amabanga yiwe nka leta nk'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Murantunga umunyamakuru wacu Asumta Kabuye ariko arakurikiranira hagufi iyo nkuru mu kanya turamugaruka ko atubwire neza na neza ico perezida Paul Kagame yagigiye abagiye kumufasha kuramutswa ico gihugu ariko imbere ko tumwakura tubaze tunyarukire gato mu Burundi hayi na mashinga amateka ico gihugu ihejeje kwemeza umugwi uzokwiga ibiri muri raporo iri mu mugwi w'abahinga ba ONU bajeje gutohoza kuvyaha byabaye mu Burundi kuva muri 2015 umunyamakuru wacu Eroje Wirikaneza nyarukiye mu kigobe ahakore na mashinga amateka y'u Burundi Eroje mwiriwe
amahoro neza Diane
iyo uwo mugwi wemejwe n'abashinga amateka bangahe
uwo mugwi wemejwe n'abashinga amateka 86 bari bahimitavye ibikorwa by'umunsi 86 nta numwe yawuhakanye cyanke ngo areke kugira icyo uvuze ko
hari impamvu bavuze bemeje yuko bagiye gutanguza ayo matohoza
no kuvuga Diane kuva ku munsi wejo abashikiranganje babiri uwagateka kazi na muntu hamwe n'ubutungane bari batumwe ko ni inama nshinga amateka mbere w'umunsi w'ubutungane yasubiye kuko ibikorwa by'ejo bitari byarangiye imbo nyamukuru nuko inama nshinga amateka igira iti kuva mu 2015 twabonye amaraporo yagiriza leta y'u Burundi ibyaha by'agahomera bunwa yagiriza inzego z'igihugu kuba zarahohoteye abantu bati ubu rero nk'abaserukira abanyagihugu dukeneye natwe gufata mu minwa iki kibazo uku kwagirizanya kuri hagati ya leta y'u Burundi n'amashyamba mpuzamakungu turabe iby'ukuri tubivuge hanyuma ibinyoma nabyo nyene tuviyamirize niyo ntumbero nyamukuru cyane ariko rero Diane ngarutse gato abashikira nganji mu byo bishyuye abashinga amateka berekanye mbere nk'uwa gatatu akazi na muntu Martin n'iby'abandi yamaze kuja mu bikorwa umugwi wa gatatu akazi na muntu mushyamba mpuzamakungu hari Geneve avuga ko mbere amaraporo ya leta bayashyikirije mugabo uwo mugwi n'abawugize ntibashima kuyafatirako yagize ati tusomye raporo nshyashya nta kintu na kimwe cyahindutse ugereranije n'ibyari byanditswe kuva mu 2015 ataba abantu nta yindi ntumbero bafite atari ugushaka ko yasentare mpuzamakungu mpanabyaha yira FPI yugurura amatohoza ku Burundi ati nta yindi ntumbero bafite ariko rero abashinga amateka nabo bagira bati reka natwe tubitohoreze tubirabe ukuri tugushyira habona ibinyoma nabyo nyene tubishyira habona niyo ntumbero nyamukuru
Eloge uyo mugwi uzogizwe n'abandi
uwo mugwi ugizwe n'abashinga amateka 12 bafite ikiringo cy'amezi atatu kandi inama nshinga amateka ivuga ko igiye guhagurukira ibi bintu ku buryo atakindi kintu kijyanye n'amaraporo kizosubira mu nama nshinga amateka ibyo kwagirizanya hagati ya leta n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa ibihugu Burundi bwagiye butunga agatoki yuko bufite uruhara mu gushaka gutembagaza inzego z'igihugu no guhungabanya umutekano w'igihugu yuko bene ayo maraporo inama nshinga amateka izosubira kuyakira kugira ngo igire icyo yavuze ko inayige ko ingo izo tuya kuyakira mu gihe umugwi utazoburangije ibikorwa byawo mu mezi atatu duhereye mu kwezi kw'icyenda buca twinjiramo
abari mu namashinga amateka ndiko mvuga ya migambwe itandukanye irimo namashinga amateka bose barimo muri uwo mugwi ubwoko bwose bwakurikije
uwo mugwi uraserukiwe nk'uko inamashinga amateka y'u Burundi nubwo hari bo mu mizero y'abarundi barimo batavuga rimwe n'ubutegetsi hamwe n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ari nawo mu namashinga amateka ufite abantu benshi uwo mugwi userukiwe na bose mu bagize inamashinga amateka y'u Burundi
urakoze cyane gose Eloge Wirikaneza iyo nkuru turaza kuyigaruka ko handi hato makuru yacu ari imbere
urakoze nawe Diane
tuve ngaho rero mu kigobe akuri na mashinga amateka y'u Burundi duce dukubitira ikigali ku mugwa mukuru w'u Rwanda umunyamakuru wacu Asumta Kabuye turi kumwe ku murongo wa telefone Asumta mwiriwe gute ngaho mu Rwanda
kireneje Diane mwiriwe namwe
twiriwe neza twaramutse neza perezida Paul Kagame nuko ahejeje gushikiriza ijambo leta yaraye ashinze mu ijoro ryakeye yo leta imbere kutubwira ivyo yababwiye igizwe n'abangahe
urakoze cyane Diane leta imaze kurahira ibigo n'abaminisitiri 20 n'abanyamabanga ba leta bageze kuri 11
perezida Paul Kagame yababwiye iki
Perezida Paul Kagame nk'uko yari yabisezeranije ejo arahiza Minisitiri w'Intebe yari yavuze ati ijambo nyamukuru nzaribabwira uyu munsi maze gushyiraho guverinoma hamwe na Minisitiri w'Intebe yagarutse ku kintu cyane cyane gikomeye cyo kunyereza amafaranga y'igihugu avuga nyine yagarutse cyane ku bantu batwara ibintu bya Leta ariko ntibahanwe uko bikwiye. Perezida rero yagarutse ndetse yagiye anavuga abaminisitiri mu mazina yabo aravuga na Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi ati mugomba gukora cyane ubwo wenda hari yagarukaga ku byagiye bitambuka wenda nk'imisaruro itarageze neza mu bihe bitambutse. Yavuga Minisitiri w'Ibikorwa Remezo aravuga ati mugomba gucunga cyane ibikorwa remezo bikorerwa abaturage. Atanga urugero ati ntabwo byumvikana ukuntu ahantu hateganywa umuhanda wa metero esheshatu noneho wo kugira ngo wa muhanda uze ari metero esheshatu ukaba nk'akayira gasanzwe k'abaturage. Anagaruka no kuri Minisitiri w'Ubutabera avuga ati abantu bose batwara ibintu bya Leta bagomba gukurikiranwa nta mananiza agiyeho bose bakabigaruza. Ubwo Perezida wa Repubulika yongera no kuvuga ku kintu cyari cyavuzwe izo bavuga ku byerekeranye n'ubukungu bw'igihugu kuri raporo yarasohowe n'abantu muri igihugu bavuga ko abantu batishyura imyenda baba bafashe mu mabanki babaye benshi cyane. Perezida avuga ati aba bantu batishyura imyenda baba bakuye mu mabanki nabo bakwiye gukurikiranwa bakagarura amafaranga baba bakuye muri za banki.
Ego nuko rero Asumta Kaboyi nawe urakoze kuri yonca make udushikirije nawe turaza kongera tugukenere makuru yacu yo hanyuma kugira ngo utubwire ibirenge ivyo tubariye.
Urakoze cyane Diane.
Ijwi rya Amerika isamiri na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro iwanyu mu ntara nyezina mu gihe hasigaye indwi zibiri kugira ngo umwaka w'ishure mushasha utangure mu gihugu cyo Burundi. Amakenga ni yose ku banyeshuri bo kuri lise communale Gisagara yo lise ikabiri muri commune Gisagara nyene y'intara ya Cankuzo. Impamvu rero ayo makenga hari nuko ibirasi bitari bike atamijyango n'amadirisha bifise mu gihe umwizero wari wose kuno mwaka uzotangura vyarasanuwe kuko bari barashikirije ayo makenga abayaze n'ijwi rya Amerika. Babwiye umunyamakuru wacu Raisa Liliane inamahoro muri ako karere ku kwigira mu birasi bitugarwa aramananiza. Reka dukurikire ino nkuru yaduteguriye.
Amashuri agera kuri munani yo muri komine Gisagara yubatswe n'abanyagihugu niyo gushika ubu atagira amadirisha imiryango hamwe n'intebe zo kwicarako. Ikindi nuko hari n'ayatarashigwamo ibibaho hasi naho akaba ari ivu gusa. Naho biri uku abanyeshuri babaye baratangura kuyigiramwo mu kurindira ko ashigwamwo ibikibuze. Yamara muri iki gihe buca batangura ishure bavuga ko amakenga ari menshi yuko bagira basubire kwigira mu birasi birangaye nka mbere. Aha ni mu gihe muri bino biruhuko bari biteze yuko ari ibikorwa byo gusanura ayo mashure bizokogwa. Perine Ndayishimiye n'umunyeshuri kuri lise communale Gisagara avuga ingorane bagira.
Twese abanyeshuri umuyaga urahuhuta kubera tatu yo turi imiryango nayo udukoresho ubugize na waradusize mu ishure nk'ibitabo ugasanga abandi banyeshuri baje kutwonona kubera ingorane z'uko hatugaye canke naho ugasanga kubera amashuri aba yuguruye nk'abana baje konora mu ishuri.
Aba banyeshuri bayaze ijwi rya Amerika bigana ko basamara kubera bigira mu mashuri arangaye. Chizene Store aje mu mwaka wa kabiri w'igice cya kabiri cy'ishure shingiro nawo bandanya avuga ko biba ngombwa ko azarahindagura ibibanza kugira kurikire ku kibaho.
Mvrigoye dusanga mu ishure dusanga tuma turika tutanguye kututurahindura ibibanza mu gihe nshobora kwikisha neza kubera iyo mvura yabaye nyinshi mu ishure kusanga ntwika neza. Uri kuriga turara ibintu n'ibindi mu ngo uri hanze ntushobora kwiga neza ubugiye dukunda gusamariramwo mwigisha ariko arigisha turabona nk'ikintu bakirenganye ku nzira ugaca uraba ati icyo kintu kirenganye ni kiki. Ibintu n'ibindi kubona biguma birengana kubera abona twicaye turi benshi mu ishure. Uri kurandika ntushobora kwandika neza, ukufata amanote ntushobora kuyafata neza. Turasitana ko amwe amwe urava ko atakwicara nk'ahandi kusaba gucaye nk'akabushitse harya gusanga uricaye ko urafata amanote kubera wabuze ukuntu wo kwandika.
Si abanyeshure gusa bahagaritswe umutima no kubona amashure y'abatasanuwe n'abavyeyi bavuga ko badahumurizwa naho abana babo bigira. Prote Nkurikiye ni umuvyeyi w'abana batatu kubwiwe naho barungika ku ishure ibibasamaza biba byinshi bigatuma n'ubumenyi hamwe n'umwimbo bazana biba bidashemeye.
Amashure tufise mukachemye ko mugateke imbeho yo mukwa mbere urumva kibabaza urumva ni hanze si shure rikwije byankenewe ico gituma urumva abana niyo tubarunka ku shure ngo baze kwiga ntibiga kubera bacha basamara none umva mu gishingo yari kwiga acabona hanze igiciyeho kubera hatugaye umva kumbure nk'abajejwe kwigisha bacayibona ko hari kindi yasamariye ataravye kurubaho
abanyeshure cyo tumwe n'abavyeyi babo barasico basaba abajejwe igisata c'indero muri komine
tusaba gira neza yuko tugarukira kwa mashure nyina kamera neza ibiyo n'inzugi n'udushure tumeze neza erega none nkatwe duheza tukaza turigira mu amashure usanga mwale y'inkibi classe mobile izo usanga nyene mengo ni ngorane
twosaba yuko motorosa ivyo bikoresha imwe bimwe bya bikeneye ku ishure kwaduha intebe zikwiye bitadukoresha n'ibitabike cyane nko mu ishure nkatwegwe twiga muri post of namant bashobora mu ishure ugasanga tufite bitabo bibiri bitatu naho turi abanyeshuri bose basante urumva ariko ibyo bitari ko bitakwiye yuko twiga neza mwigisha arigisha atabitaba dufise ugasanga ntitukurikirana neza mu ishure
mu buyobozi bw'indero muri komine Gisagara bamenyesha ko muri rusangi amashuri atangorane nyinshi afise mu bijanye n'inyubako Alexi Ntawukuriryayo umuyobozi w'indero muri no komine ahamagarira abanyeshuri n'abarezi bo ku mashuri acibonekeza mu tunenge kubandanya bihangana bakaba bariga uko vyahora mu kurindira ko komine igira icikoze biciye mu migambi yayo y'iterambere
ari gihe ubaka amashuri kubera ubwishi bw'abana sara bashyira mu mashuri akabariga amaze kuba ashamu yibaho n'intebe hanyuma kaza barashira ko ukiye kubera ko ibikorwa bya bene igihugu usanga bazo barabikora ukiye ku mugabo umwana akaguma muhira abari kariga kugira twereza abana ntibafata urugendo rwa kure mu mugambi wa komine wa amafaranga 500 rutanga fonik tanga hari amashuri azo kubakwa ndetse n'utubasuguma tuzo kubakwa ku mashuri amwe amwe ayandi badushobora barandira mugabo barakora uko asinda bakora hanyuma basubira abagiye intwaro na bene igihugu bandanya babitegura na barakora mu kurindira ko nawe washikirwa no mugambi
amakuru tubandanya dukura mu buyobozi bw'indero muri no komine amenyesha ko mashure acibonekeza mu bihaze anina akaba ari ishure ryo mungwa mu rugunga mwigerero na rata ya mbere hamwe n'iya kabiri ibintu bikaba biruko mu gihe bitegekanijwe ku mwaka w'ishure w'2017 ushira 2018 uzotangura itariki 11 ukwezi kw'icenda uyu mwaka muri komine Gisagara mu ntara ya Cankuzo Kaiseri Liliane Inamahoro ijwi rya Amerika
harakoze Raisa Liliane Inamahoro icuka sitriza hagati y'abanyagihugu muri komine Bukemba intare ya Rutana baronkejwe inka n'amashahamwe abashigikira mu vyiterambere hamwe n'abatazironse abatazironse bati byari bitegekanije ko inka zizokunguka muzozi duha abazironkejwe nabo bati bitungwa byacu naho bija Alain Yvira iradukunda niyadutegura ino nkuru
Benshi muri abo banyagihugu bemeza ko bagenzi babo banse kubaha ku nka zivyawe nifashanyo y'inka za kijambere bari bahawe nabo ku mutumba Kabanga abo nabo bavuga ko agashavu ari kanini kuko byitwa ko banyazwe izuba riva Calixte Nkunzimana numwe muri abo banyagihugu ababazwa nuko umubanyi wiwe yarenze ku masezerano
kare urabona mu gutanga inka baratanga bahereje ku mutumba nk'abantu bangahe batatu cyane bane zimaze kuvyara agashabara babandi basigaye bataruse bahereje umundi mumwe tukaguma zigwira ku nyene cyaragiye biracika kuko urumva naje ntaruse urumva nsinduka kuba ba nk'ubu mu barofise mu bisanzwe no kubera ndoronka mu bandi nkashikirwa naje nkaro naje ndose nk'uko rero ubu adutera ubukene nyene kuko icyo umuntu abandi barose nawe ntururonka urumva ko nari ngo arishobora ko ari ubukene buhari izo nka zirafasha rwose zigafasha n'abandi natwe twari gukeneye kugira tuzironke byari zihetse na je nari nkeneye ko nuronka na je nkaronka ntajya mase na je ndayibona mu rugo nkabona nkaryoheza
mu banyagihugu baregwa ko babaye budashitse ico bari basabwe co guha abandi bari kumwe ku ntonde zo guhanahana ku nka za kijambere bisigura ko bitabavuye ko Merkiade Nzinahora numwe muri bo
harabuze ubwatsi ama mbona itamwe kugwara iragwara cyane mbona ko yo hava ina inafira ko ndahitandatse no gukenera inkenye gihe bo yindihisha norangenda bigenza ngenda bigenza hanyuma cyo bovuga ndahora mbere tuyi ndayira nta kuko uko byabimeze niko no vuba ntakundi abo tutigeze twokoya nabo ubwo ico no vuga nibasubire bakamba kambe barabe nabo babahe ico no bantu bacambe nuko bo banze kwitonda bakarondera ubwatsi kwanze nibwo nabonye ari kibazo
kugivyo ico kibazo gisa nuko kiriko kirafata ya mbere mu gutitura umubano mwiza hagati yabo banyagihugu nkuko makuru dukura muri bo avyemeza Consolate niyo nkuru aha aratubwira uko ibintu vyifashe
oya ni tworohe kandi tutarose natwe tugere no saha imyaka 2 iraheze tano mararonka na kimwe cyaba injyana nyene izo njyana ikuntu zihabana ndetse zoguma twidoka nyene gusaba biserukiye bonge nko gukoranye nama twokivuga tukagiserura tukavuga ati ariko ntitwarose hariho nuwavuze ati ubu tubabonye no kuza turapompa ngo ubuki intuzenye kirorina akacapompa mu bwatsi bwiwe agiye kwahira kicagitsa ingorane nyene zituruka kuri aho hantu yaba nawe yari yararose baba bakundanye ntangorane ziba zihari ubu rero ugiye kwahira hari igihe ubishikana uhaye za zindi zikaca zipfa none wumva atari yanjyane no kwicana wumva atari ubwicanyi buba buri muri babandi
ku ruhande rw'abajejwe intwaro muri komine Bukemba bahamagarira umuntu wese afite ico kibazo cuko mugenzi we atigeza muha inka yungutse kubitura hakiri kare Charles Bizimana umunyamabanga wa komine Bukemba aratubwira ikigiye gukogwa
ibitungwa vyatanzwe ku banyagihugu inka za kijambere bahagana ibintu bita chaîne de solidarité aho kokorera mugenzi we ugasanga iyo nka aca yikorako arayigurishije kayigurisha mu kinyegero iyo nka yigiye akagirire ikagurishwa ntibimenyekane hageze kumwe yarazika kuzokorerwa abimenye aca yitura intwaro akaraba ukuri ko nkirya mu bundi buryo kugira ngo wa wundi yazika kokorerwa ntasubire inyuma mu iterambere turagira icyo dukoze kugira ngo ntibitere ingorane ibari inka rusange rero umva bagurishije ibitari gwiwe aho gure kuriwe kuyikora ko nuwo aba yaramaze kokorerwa kuko ibari gwiwe ni gitungwa ciwe arashobora gucikora ko abo bene igihugu tubabwira ko bitura intwaro cije intwaro kugira ngo aho gateka kabo ni gahonyangwe buba ubusuma bukabije nacho gituma dusaba yuko umwene gihugu yoshikirwa n'izo ngorane kw'igitungwa ciwe cariwe canke canyurujwe canke banse kumwokora kandi biri mu masezerano yoca yitura ubutungane
ikindi abajetwe intwaro babandanye bamenyesha nuko uwo bizokwa nkako ashumbusha mugenzi we mu kumuha inka yo korora azokugwa burundu ku rutonde rw'abahabwa ifashanyo iyo ariyo yose igenewe guteza imbere abanyagihugu bakabona kwiyongingo izofasha hagati y'abanyagihugu mu kudahemukiranira igihe cyose babahaye ifashanyo bategerezwa gusangira hagati yabo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve Irankunda ijwi rya Amerika
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura
Ndiye hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni kiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri kijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera ikiganiro cacu inkuru yo mu ikambi imwe nuko abanyagihugu abakiri bato abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda baheruka kurunka inyigisho kuvyerekeye inkino bemeza ko biko bibagirira akamaro mu majejwe inkino muri RCR wabona ko bizotuma inkino zitera imbere muri ayo makambi muri iyo kambi ndetse no mu kibano cacu cabo Ndezire Hatungimana umunyamakuru wacu mu Rwanda niwe tubazi no nkuru
Kuri uno wa kane ni inyigisho zari zigenewe abajejwe inkino mu makambi y'impunzi atandatu ari mu gihugu cy'u Rwanda basozera ivyigwa bari bamaze mu minsi izo nyigisho zateguwe n'ishyirahamwe HACR kuko rimaze kubona akamaro k'inkino mu nkambi Protogene Ngwaniye ajejwe igisata cy'inkino no gukingira abana muri iryo shyirahamwe amenyesha ko mu nyigisho zabo bibanda cyane cyane kuhara gw'inkino mu mpunzi bongera bigingene abakora izo nkino bo kingigwa
aya mahugurwa twayateguriye aho twita les animateurs sportifs twibanda kuri sport muri rusange ya sport gako dufite ibintu bikeya ntabwo dufite les infrastructures zihambaye rero ko muri infrastructure nkeya dufite dushobora kuzikora sha igikorwa kandi tukagera ku ntego yacu ibyo twibanzeho cyane kuko sport yacu ntagara gukora sport ukora sport gusugataha tugomba kwijyana na kote iri psychologique igomba gufasha umuntu kuva ku rwego rumwe akagera ku rundi ku buryo ashobora kuva mu bwigunge amara kubuvamo akabasha kwiteza imbere agatangira gutekereza uburyo yafatanya inkambi twava mu nkambi tukabasha kwiintegra muri komunote dufite
abo baronse izo nyigisho babona ko zigiye kubagirira akamaro gakomeye kuko hari ibyo bahora bakora kandi bitajanye n'ici impunzi ibikeneye Mbogo Alex ajejwe imisore n'inkumi zikina volleyball izera ko abajejwe bagiye kuhungukira byinshi
baratwigishije ingene twobana n'abavyeyi babana tumenyereza ingene twobana n'abana tumenyereza ubusanzwe baratwigishije yuko umumenyereza atari umuntu ahurira ku kibuga gusa n'abajejwe kumenyereza ariko afite n'akanya yoje no gufasura muri kuminote aho baba muhiri wabo agasura umwana agasura n'abavyeyi bakayaga ku ntumbero umumenyereza afitiye umwana wabo
muravye ivyo mwahora mubigisha mukara n'ivyo mwizino munsi hari ikintu abana bagiye guhungukira
sintekeranya yuko abana bagiye guhungukira ikintu nk'akarorero notanga nuko mbona yuko abana bagiye kuhamenyera ubumenyi bushasha haba mu bijanye n'inkindo twara tubamenyerezamo cyane n'ibijanye no gukundana hagati yabo
Namunezero na Deja jejwe gisata cha basketball arizira ko inyigisho ya Ronse zizomufasha kuba hafi y'abana jejwe gusumba uko yahora
amahugurwa yanyunguye ikintu kinini ntegerezwa kuja gusubira mahama gufasha abana kuko abana mahama nibo bageramiwe cyane
ugiye kubafasha iki
giye kubafasha kuvyerekeranye no kubakura mu bwigunge ndabashira ahantu hagutse kugira ngo bave muri ubwo bwigunge tuzogira entrainement nyinshi tugume duhura tuvugana twibuka n'icya dukuye mu gihugu cyacu tuzogira ibiganiro byinshi twa twavuye mu ntara zitandukanye tuzogerageza tuje hamwe tuvugane turabe icyatumye hirye no hino kuko mu nkambi ya mahama hari abantu benshi bahunze bitandukanye
abantu bose bararekuriwe kwitabira inkino nk'uko amategeko y'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino ku isi CIO abitegekanya n'impunzi zidasigaye inyuma Tarsisi Harerimana akurikiranira hafi ibikorwa by'iryo shyirahamwe akaba yari no mu batanga izo nyigisho amenyesha ko ugutegura abajejwe inkino mu makambi y'impunzi ari igikorwa cyiza cyane kuko bizotuma abafise ubuhinga baronka akaryo ko guhiganwa n'abandi
abatete batari bake baremerewe kuja muri izo nkino babikishije mu mafederasiyo y'ibihugu byabakiriye babikishije mbere muri makomite national olympique ubu rero imigambi ya komite international olympique na ONU iremerera abo bakinyi iremerera abo bantu bose bashobora gushika aho bishikanye b'impunzi ko bashobora kuja mu mahiganwa yose akenewe ibyo rero nibyo tubona ko biriko birashyirwa mu ngiro bicagoranye mu nkino zabereye iriyo bari bakiri bake ariko twibaza ko mu nkino zizobera Tokyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abakinyi abaserukira impunzi bazoba ari benshi muri ayo mahiganwa murazi ko baca bakoresha idrapo ya CIO
mwamenya ko izo nyigisho abazirose ari 98 mu makambi y'impunzi 6 ari mu gihugu cy'u Rwanda 17 muri abo bakabavuye mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya mahama Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
Urakoze Desire Hatungimana no kuri we duce dusozera ikiganiro cacu hanyu mu ntara ariko imbere ko duhanaga hindukira no wibutsa amajambo make yuko mu gihugu cy'u Rwanda perezida waho Paul Kagame hajeje gushikiriza ijambo mu kanya kahera guverinoma yaraye ashizeho iyo nkuru turaza kuyigaruka ko makuru yacu iyo hanyuma mu Burundi naho mwavyumvise inama nshinga amateka y'u Burundi hejeje kwemeza umugwi uzokwiga ibiri muri raporo iri mu mugwi w'abahinga yakozwe n'umugwi w'abahinga ba ONU bajeje gutoho kwibohoza ku vyaha byabaye mu Burundi kuva muri 2015 muti bazokora iki bajejwe iki ni makuru yacu yo hanyuma Diane Nahazwe mari kumwe kuri micro na Innocent Kimenyi yari muhinga bw'ivyuma afatikanije na ingenieur Justin twese tubifurize kururanirwa mu banyi no mu vyanyu urutonde rw'ijwi rya Amerika rurabandanya ariko igihe c'isaha 10 muze kuba hafi mwumvirize ikiganiro muri isanga igihe c'isaha 12 turaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero.